Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndisabye mwiriwe cyanke bwa kenshi tuna mu makunzi mudukurikirana muteramanye na Maria Karoni ni nahazwe mbifurize ikaze mu kiganiro agaca kuri uno munsi. Nyere kiganiro cyacu mu rusenda umugwa leta ya Republika ni ho rusangi ya Kongo je bibazo by'impunzi CNR watanguje konshuro ya kabiri sekeza cyo kwandika impunzi zigomba gutahuka mu gihugu cyabo ku bushake.
Kiba mu mwima w'abagere dusangi baragukira. Ubwo bagucahane muhira. Kenyu kurumba no byumva. Atumaze na mezi meshi cyakusana amasabune. Amasabune inkwi nyeka ubwange gusenya mu kibembe no kuca bamufata n'ibyo nka kazi bakaca bazicana bakaca nabo bakahutumiza twebwe rero urumva ibyo byose tuhabaye kwipi gusana kabisa.
Tuje mu Kamanyura, inzego z'umutekano za Repubulika ya Rusangi ya Kongo zarahagaritse kuri wa gatatu igenekerezo rya 11 mu kakara abanyagihugu 8 bafise ubwenegihugu bw'u Burundi badafise uruhushya rwo kubaka ubutaka bwa Repubulika ya Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu bashobora gusubizwa ku butaka bw'u Burundi n'urwego rujejwe imbibe za Kongo DGM. Inkuru ya Wendo Yowesi mwumva mu ijwi rya Hassan Shabani.
Abo Barundi 8 basanzwe baba mu Kamanyura bidaciye mu mategeko bakaba bafashwe n'igisoda cy'igihugu cya Kongo FRDC mu gihe abo Barundi bari ko baracingiro mu mirima y'abakongomani ku ngengera z'uruzi rusizi kuri uyu wa gatatu mu gatondo. Umuyobozi w'igisoda ngaha mu Kamanyura twavuganye yatumenyesheje ko abo bafashwe nta kindi kibi bari bafise ariko gusa babayeho badaciye mu mategeko. Ku bw'abo Barundi bavuga ko baba mu Kamanyura ku mvu zo gucingiro gusa kandi no kurondera ubuzima kandi baranditswe na chef de groupement wo ngaha mu Kamanyura. Batatu muri bo babaho n'imiryango yabo kandi baba muri commune Rugombo mu ntara ya Kibitoki bari mu Kamanyura ku mvu zo gucingiro gusa. Tubamenyeshe ko abo Barundi bazoshikirizwa igisata cy'igihugu kijejwe urujya n'uruza kugira ngo basubizwe mu gihugu iwabo aho baje bava.
Urakoze Hasane kuri ayo makuru aduteguri. Turangiriza amakuru yacu mu gisagara cya Bukavu. Ni inkuru nziza ku mpunzi zikora umwuga wo kudandaza. Umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'impunzi CNR urahereza uruhusha rw'inzira abadandaza mu ntumbero yo kuborohereza kuja kurangura ibidandaza mu bindi bisagara binini nka Bukavu. Ubwo uruhusha rushobora kumara n'ikiringo kirenga ukwezi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu ari Bukavu Gislaine Manirakiza.
Abadandaza b'impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Dusende Fizi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko barashima ku mpushya bahabwa ishyirahamwe CNR mu Kinofunofu mu gihe bashatse kwiyunguruza mu bibanza bitandukanye nk'i Bukavu canke mu bisagara vya Congo mu kuja kurondera ibidandazwa. Bamwe muri abo badandaza b'impunzi barangwa mu gisagara ca Bukavu bamenyesha ko ishyirahamwe CNR ribaho uruhusha vyoroshe zo kurenga imbibe mu nkambi mu gihe bashatse kuja kurondera ibidandazwa.
Nkabashima intambwe ngezeko yo kuza kurangurira hano Bukavu. Ivyo tukabishimira CNR iyo yatwugururiye imiryango imbibe mu bisagara bitandukanye cya Congo. Tufate Uvira turagenda, Baraka turagenda, naha Bukavu nsanzwe ndiko ndi nkagenda.
Mumenya ko abadandaza b'impunzi z'Abarundi barabayeho neza bivanye n'umwuga wabo bakora wo kudandaza ibidandazwa bitandukanye nk'ibirato, impuzu z'abakenyezi, impuzu z'abana, amavuta yo kwisiga, hatibagiwe n'impuzu z'abagabo n'ibindi bidandazwa byinshi nkenerwa.
Mu rudandazwa ni ukuvuga baratwugururiye neza, baraduhaye impusha tukagenda aho hose twifuza mu bisagara vya Congo dushaka kurangura, ivyo dushaka kudandaza tubidandariza hagati mu nkambi y'impunzi z'Abarundi iri hajya ahanyene mu Rusenda. Twebwe impunzi zo mu Rusenda cyane cyane twega abadandaza twasaba ko bona twugururira kandi bakaduha impusha sene ikongera ikatwimvira ko ikaduha impusha kugira ngo dushobore kuronka impusha zo kuja no hanze ya Congo, dufate nko mu Rwanda, Uganda, Tanzania, eka n'ahandi hose hashoboka.
Gislaine Manirakiza, Bukavu, mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
No kuri iyo nkuru ya mugenzi wanjye Gislaine, ikiganiro ya gacu n'umunsi kirangiriye ko mwagiteguriwe na Serejo Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kahura. Ejo mu rwego rya Ryanini nahazwe Maria Karoni mbifuriza kugira impunzu n'impundu naho ubutaha.